mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro vy'ino munsi. Hano muri studio ndwi muri kumwe na Jordan nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku batwumva muri mu Rwanda. Turi live ku isi hose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri Facebook VOA radio yacu
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu mwaka w'1997 abanyeshuri mirongo ine bo ku iseminari y'Ibuta mu ntara ya Bururi mu Burundi barishwe bazira ko banse gutandukana hakurikijwe amoko nk'uko bariko babisabwa n'umurwi witwaje ibirwanisho wari ubateye. Abanyeshuri bafatwa nk'abamaratiri. Muri isanga y'uno munsi twabatumiriye Patiri Zakari Bukuru yabanditse ko igitabo yarabonye ivyabereye Ibuta. Hari rero niwe tuza kwakira mu kanya mu kurindira yuko tumwakira muri studio z'ijwi rya Amerika ringa Washington DC. Reka duhinjire kuri kano karirimbo Vive le pardon na karirimbo k'umuhisi Kizito Mihigo.
Le pardon, la preuve de l'amour. Le pardon, cette force divine qui nous rend capable clairvoyant, il nous rend plus libre, plus heureux. Il devient le chemin vers la paix.
Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner c'est dépasser notre retour. C'est aimer l'être humain tel qu'il est, sachant qu'il est faible et pécheur. Vive, vive le pardon.
Vive le pardon na karirimbo k'umuhisi Kizito Mihigo. Umuhanzi wo mu gihugu cy'u Rwanda, polisi y'u Rwanda yavuze yuko Kizito Mihigo mbere bavuga yuko yoba ivuga yuko yoba yari yahuriye muri kasho ya polisi yarimwo ngaho onye Iremera i Kigali mu Rwanda. Kizito Mihigo w'imyaka 38 tw'amahoro utwo kwiyunga na cane cane n'udusingiza Imana. Vive le pardon. Mukanya turakira Patiriza Karibukuru.
Quand l'amour épouse la justice, c'est la paix qui naît de cette union. La réconciliation est possible.
Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner c'est dépasser notre retour. C'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est faible et pécheur. Vive, vive le pardon dans nos cœurs et dans notre pays, en Afrique et dans le monde entier. Vive, vive.
Pardon.
Vive le pardon akaririmbo kumuhisi Kizito Mihigo Patiri Zakari Bukuru ikaze muri studio z'Ijwi Amerika mwakoze cyane kwitaba ubutumire bwacu kugira ngo tuyage kuri kino gitabo cyanyu Le 40 jeunes martyrs d'Obuta ikaze ku Ijwi Amerika
mwakoze kumbe kaze
ego Le 40 jeunes martyrs d'Obuta ni kuvuga ngo aba maratiri 40 bakiri bato bibuta ibuta umuntu ahumvise ubwa mbere imbere ko tuvuga kuvya aba maratiri ibuta nihe amateka ya buta naya
Ibutani muri province ya Bururi ku birometro 12 uvuye ku mugwa mukuru wa Bururi. Ibuta hari seminari yatanguye muri 1965. Seminari mwabana benshi no biracyariho. Ego.
Muri yo seminari kuva ryari gapati.
Je natanguye kuhiga muri 67.
Ego.
Mukwicenda hanyuma ndayiga ndongera ndahagaruka mpeje amashuri mbaye padiri ndongera ndahaba padiri mukuru natwara seminari imyaka ishika 12.
Yego umuntu avuze buta abahazi tuyibuka baribuka umwaka w'1997 mu kwezi kwa kane ico gihe muri uwo mwaka mwari muyoboye iyo seminari mwari mu fisa ya hema banga ibuta
icyo gihe nije nayinyoboye seminari
yego
ndahamaze imyaka ishika 6 ndayitwara
yego murazi rero ivyo habereye nuko igenekerezo rya 30 kwezi kwa kane umwaka w'1997 abatari bake bari bukuye umunsi byagenze gute dusubize muri uyu munsi mutubwire uko vyatanguye ubwicanyi bwahabereye yego
icyo gihe twari tumaze imyaka tugerageza gukoranya abanyeshuri gukoranya abarimu ngo tubane nk'abavukana kuva ibya demokarasi bitanguye muri 90 twe natwe twaciye dutangura kwegeranya abana ko twabona basa n'abariko baragira nk'iby'abandi babona hanze baje mu migambwe tubona abana batanguye kuyaga batandukanye ugasanga bamwe babakurikira umugambo cyangwa bava mu bwoko ubu bariko bayaga ukwabo jere ndabyanka ndabegeranya nitura ba seminari turabaruni ntangura kubigisha ibyo bya demokarasi nyene byariko biravugwa aho ni turi imyaka muri 1992 hatanguye kampanye yo gutora rero twebwe abarundi bariko barasanzara benshi bavuga ibyiyumviro bitandukanye bamwe bashiramo n'ishavu ariko twe natwe turiko turegerana twagiye gushika igihe batora perezida Daye twebwe tumaze gutekana bamaze kumenya amateka y'u Burundi byabaye abana barabana neza uravye ngene abarundi barabe nicyo gihe ntibyari byiza ariko twebwe twari tumeze neza cyane aho naho imbere y'uko badutera hanyuma perezida yapfuye n'icyo gikorwa cyo kwegeranya abana twakigira neza abana turabumviriza ko bafise ubwoba bwo gupfa hamaze kuba ubwicanyi abana turabegeranye tubigisha ibyo by'urukundo nyine tubigisha gukina imipira kubahana
aho turacari muri 92
ego nagiye naciye nshizubira inyuma gatoya turacari 92 93 niho batoye perezida Daye apfuye niho haba ingorane z'ukuri duca dutangura kwegeranya abana ngira turaza kubigaruka ko bagiye kudutera twebwe twaramaze kwegeranya abana bakundana abahutu n'abatutsi barabana neza ubwicanyi ku kibazo wambajije hagiye kuba twebwe tufatanye mu nda niho abana banka gutandukana ndabivuze gutyo majambo makenda turaza kubisubira
ego ariko rero muri kino gitabo cyanyu nko ku rupapuro rwa 92 hari hano mwandika ngo la marche des assaillants sur Buta mu kirundi umuntu yovuga ngo ingene bashitse ngaho onye bahashitse gute mu seminari
ngene bahashitse abo
bicanye
ariko habera ingwano y'abasoda n'abicanyi impande iwacu atari kure ku musozi witwa Nyanzegwe abicanyi bateye antene ya radio tuja twumva inkozi ziriko ziravuga twebwe turagira ubwoba turaja kurondera abasoda batukingira ntitwanababona ko bavuga ngo bose bagiye hanyuma ku mugoroba tubona ntibaje turongera kuza kubarondera boza kudukingira mu ijoro rero niho twaje twumva ngo abase barashobora kudutera no munsi abanyeshuri barabateramye barimo barateramye bukere baradutera badutera saa 11 na nusu
z'agatondo
batera abanyeshuri batera barimo batera abapadiri batera abanyagihugu aho twaba bose babaterera rimwe baduterera rimwe batangura kurasa kwisaha imwe cyane cyane barondera jewe n'abanyeshuri kuko nitwe batanguye gutera ubwa mbere jere nari mu cyumbi wanje numvise inkoho ya mbere ivuze ngiye kuraba mbona ababica nyene bariko baja mu banyeshuri
aho barara
umutima uramvamwo nahora niyumvira ngo nzoja gutabara abana tugwe hamwe cyangwa dukirire hamwe muganda ntibyashobotse kuko inkoho zaci zivugiraho nari guca
aho ahagata aho nta musoda ahari yaje kubakingira
abasoda bari baharaye batandatu gusa baje kudukingira mugabo warateramye babonye bari benshi cyane yaciye ahunga nawe aja kwinyegeza hanyuma abanyeshuri rero bumvise nabo inkoho baca barabyuka bamwe abakiri bato barambara impuzu batangura kumena amadirisha bari muri etaje barakoroka barasiga abasaya baregomba kubica mugabo barabakurikiye bicamo batatu aho ni mu banyeshuri bato batoya bita secondaire
kuko baravuga ko benshi mu bapfuye muri aba 40 bari bafite imyaka nka 20 iri hagati ya 20
urabye nkaba bego bari hagati ya 20 n'ibiri abandi barase nka 16 hanyuma rero aba bicanye bagiye kuja cane cane ari benshi mu buraro bw'abanyeshuri bakuru barinjiye bagenda bararasa abana ngo bumve bariko barasa bariko binjira bazi iyo bari baca baja kwinyegeza munsi y'ibitanda baca babasangayo batangura kubarasa bamwe mbere baca barapfa abandi barakomereka rwose haheze umwanya uwabatwara babare ngo nimubanze mureke kubarasa aca bareba abanyeshuri ati mwa banyeshuri ubu rero nimuve munsi y'ibitanda abahutu umuje ukwanyu abatutsi umuje ukwanyu abana baranga bamwe mbere batubariye ko baciye bafatana amaboko munsi y'ibitanda kugira berekane ko bataza gutandukana barongera baravuga barababarira basemera mwabana mwabyumvise nimuve munsi y'ibitanda abahutu umuje ukwanya abatutsi ukwanya baranga bamaze kubivuga kenshi babonye ata munyeshuri avuyeyo uwo mukuru wabo acabarira bene wabo bica nyene baje kwica abo bana aba bari ngo barabahenze mwabana ngo bashe ngo nimuzane ngo ibisutu bakekeraho munsi y'igitanda nyine nyabana bavyumvise ko bagire babakekere munsi y'ibitanda baca baravamo bava munsi y'ibitanda bashira amaboko hejuru abahutu n'abatutsi bari kumwe bagenda barabakubita babaka amahera babajana ahantu hatagira ibitanda babashira ku ruhome baca bafata inkoho rero
banse kwitandukanya bose bakivanganya moko yose
bose baranze gutandukana abahutu n'abatutsi bazira rimwe baranyeshuri bashika 85 bashitse aho rero babashize impande y'uruhome baca bafata inkoho rero imbere ya ubu rero mwabana nimutandukane abahutu muje kwa iruhande abatutsi muje iruhande baranga
nta numwe yigeze
yemera kwivangura barongera barasubira ubwa kabiri mwabana nimuvane ubu ubahutu bari kwa batutsi kwawe baranga ubwa gatatu baheje kubibabarira umwana w'umwigeme mukobwa yari mu batware abo bicanye acahitana inkoho ayaka urya murinda urya bita garidu nyabana baca bagwa hasi
bose
sinzi ko babaye bose ko hari abasigaye bahagaze baca bafata amagrenade uwo yari yatswe inkoho aca afata igrenade n'abandi bafata amagrenade baca barabatera nyamagrenade aca arabasanzaza rero twasanze imibyimba irunze ku ruhome abandi bacitse amaboko bamenetse umutwe abasigaye rero bagishobora gucumbagira baca basubira kwiruka kwinyegeza munsi y'ibitanda bageze munsi y'ibitanda baje babona abasaye babasanzeyo abicanye babasanzeyo baca batangura kubarasa umwumwe nyabana be baca batangura gusenga bagirira ikigongo ya mukama ntibazi icyo bakora ibyo twabibarirwa n'abanyeshuri bacitse ku icumu bagira ikigongo mu kamandi baducyo bakora abandi batangura kwambaza mutima mwiranda abandi batangura kuririmba amazaburi hacacika ikintu kigitangaza abana batangura gufashanya benshi bapfuye bariko bafasha bene wabo aho rero ntawaraba ngo uyu n'umuhutu uyu n'umututsi
bose bagafashanya
bose bagafashanya ugikomeye agahaguruka agatabura agashati kiwe akagenda agatenga akaboha mwene wabo
aho mwari hega pati
mwe nanje nari ndyamye ninyegeje mu mangazini nanje bari ko barandondera jewe barandondeye amasaha n'amasaha ariko imana barambura imana yarankingi ku bintu bitangaje by'igitangaro ngira ndaza kubigaruka ko
hanyuma abo nuko tuguma tuvuga ngo barateye baragizika ariko abateye mwari abamenye
yego barivuze bonye
bari bande
bavuze ko ari mu mugambi wa Sendete naci bayivuga ko ngira ni kuri radio nyene ya Bwa d'Amerika
tugiye nivyo yari hari no radio reka turabigaruka ko hato handi hato pati mugabo ntitwisangiza ikiganiro turase banshi batwandikiye bavuga ko basu tubazo bababaza turahera kuri Leonidas ikaze
murakoze cyane kumukanye
uherereye he
Jeni mungisagara cha Bujumbura.
Haravugwa makinga hii Bujumbura.
Bujumbura ni mbore kwa shima. Anajeneza cha.
Nuko rero tukwa gutumiri nungu sipatiri za karibu kuru wibuta sindi kusakabazo change ichutelela.
Jena hii akabazo na kwa kwa jimutumire.
Duga kwa jambu.
Jeo jukuri. Ikiwa ubi chini bwa yuta mchezo jamu kuri mlaadhi kura wa yeye kujitusi ni kinda arugani kuhuru yumba mimi mimi kuti mchezo jaramu kuko yeye kura wa mmoja kuto si hariko amashuri amainterina ya hamu hiki jihaba ubi chini bwa wumete bwa wa yuta riko jina kumi ni yata kione Eke mwuzi ya rise hija suri jivu cha hova hariho jovo baba arapsa njeka mbari niyo miki ya kwa anasa nye awanu wa kwa anasa tinda wita hura bitu hizi puja kumenya iti cha Sawa chara chini bobi chini. Kuhuje zungu kuhuje kuhuje hamba kimeja. Mkuuire kuhuje kwa hali kwa yote
kwa. Ee gula kuzire katumhi jambo akuishuri.
Ego, murakoze mushinga ndaye kutubaza icyo kibazo. Nukuri nanje icyo kibazo nama ndakibaza kandi sindije nyene nawe nturi wenyine. Imuta nari natangiye kubivuga twari tubanye neza mu mahoro dukundana ayandi mashuri yari yugaye kuko abana batandukanye bakicana aho abandi bari bahebye kwiga twe twagumye twiga murajya magumwe twarimwo nta na rimwe twigeze twugara ishuri hari urukundo rudasanzwe abantu bose baza kurorera baranadushimiye mbere ingwana imaze guhera bambe iko yatwari tugandariye nyakubahwa President Adaye bimaze guhera Premier Minister Ndwaya Kaza ntuze President ntibantuganya Kaza baradushimiye ko twagumije ibanga tukaguma dufatanye munda ngene rero baci badutera twebwe twibereye mahoro atamuntu yigeze apfa muri iyo ngwana yabayicenera gatatu atamuntu yigeze apfa nirindwi na kabiri buta abantu bagumye bafatanye munda ntabapfuye twese twagumye twibaza none ibuta habaye iki twacumuye iki ko twe twibaniye mu mahoro abantu tukaba dukundana mu micungire atakintu cyabaye icyo kibazo nanje ndacyagifise sinzi utoti uzokishura ntituzi gitumwa baduteye
kandi urumva umuntu ariko araraba buta nta n'ishamba rinini rihegereye kuko kenshi bavuga ngo icyo gihe abasendede bagwana bari muri za kibira hatandukanye cyane na buta
twibwe n'ukuri nta shamba ritwegereye nta n'ingwano yigeze ihaba naho baje bava kure gose ega ngo baraye baragenda ibyo batubariye
kugira
baze kudutera kandi si ntiyabaye igisida bari babiteguye byaraboneka
none gapati sinzi uyigeze kumbarira muri ayo mateka ya butavuga ngo buriya ngo riri ashure ryari rigwiriyemo n'abana b'abatutsi benshi gusumba ugeranije mu yandi ma
icyo kibazo cyo oya ibuze kinzu yabikuye ndetse nari bwa harure bose barabana banje ntawe nandika mbajije ngo urumuhutu urumututse kwa tutsi bari benshi ntavyo nzino kure birashoboka ariko ntabona haru si icyo badutereye namba namba jeke sino cheme
ngira ngo imana yari yashatse ko muronka abamaratire
nicyo icyo rero aho no kivuga ko ibintu kuko twari twariteguye nkaje namaze imyaka 10 hafi nitegura icyo kintu ntazi cyo ndiko nditegure
nta shuka wabona nta kintu kuko urumva kuvuga ngo kwitegurira ikintu uvuga ati abana ndabigisha urukundo hari n'umutima kuje mu cyo nyine cyangwa hari bimenyetso wabona ukavuga ati
oya bwa mbere hondo umusaseredote
kandi ngo mwigisha urukundo
kwigisha urukundo cyakabiri je nakunda abanyeshuri ntigisha nari umudirekitore wabo byumvikana nari umubyeyi wabo ikindi mu mibereho y'iwanje ndanga amacakubiri iyo rero byatumye ndwanya amacakubiri nigisha urukundo abana kuko ndi umubyeyi kuko ndi umusaseredote urumva igituma baduteye ngine twiteguye kuko twasenga kenshi kandi nkaronka ibimenyetso binyereka neza ko ari ikintu ntazi kizoba ndabahe karorera abanyeshuri bapfuye n'igisengero twabubakiye warahabonye bamaze kuyicapira bonyine
kuko baracafye abamaratiri 40 winjibuta urababona n'isengero yahindu
nk'icyo ndakibabarange na cyagenze cyo numvise muri tutangura umwaka w'ishuri mu kwezi kw'icenda kw'96 numvise dutegereza kubaka isengero ikintu kintuma ngo giri iproje yo kubaka isengero ndabaza abandi mbere mubona two kubaka isengero ngo yantayikeneye mugaje nkuva mu mutima ikintu ngo ubaka ikintu kizo kwerekana ubumwe mwabanyemo cha ndabare abanyeshuri mwabana ubu turafise rero umugambi kuzokubaka isengero uzo yinchapira nzomuhera kandi iyo sengero abantu bose baza kwiraba izo ariko amashugwe y'igitangaza baca banja ko barayicapa umunsi bapfa bukeye baraye bapfuye tugiye kuraba aho tubahamba dusanga ni hahandi twari twarateguye nk'icyo ni kimenyetso cyerekana yuko twari twiteguriye aho duhamba abana ikostume yo kubahamba naje nayiguze ibyo sinenda kubivuga ama isanduku zo kubahamba twaje twazikoresheje tutazi icyo turi ko turakora
zari zihari gapfa
zari zihari
zinga
zirenga 30
hama mwazigura mwisunzi kimuvuze ngo nizo gukora iki
ndababare nk'icyo ngena cyagenze ho mu kwezi kwa mbere haje umuntu aza kunsaba akazi je nize byikubaza duha akazi twari tumuzi ndabaza abandi baseseredote umuntu tuho tumuzi kandi ameze neza yo dufasha natwe tukamufasha tukamukazi bati ego muhe tumuhe none yokora iki bose mbega yokora iki je nca ndababarira abasaseredote tw'abana enda nadukorere isanduku zo guhamba abantu kuko umupadiri tubana vuza imiti y'ikirundi yabuze abantu turaburangira tubahamba turiga turiruka tukabura imba dusanga rero tuciye tumuha akazi arazibaje n'ubu aracyariho iziri maze kurenga 30 niho twaje tubona baduteye kandi gihe badutera ko abantu bose baciye bahunga byari kutugora by'ukuri
ngene mushingura ego kuko bari bava mu ntara zitandukanye harabava Muramvya harabava he baza kuhiga byari kugorana uwo mugani ngene mubashingura
kuko abantu bose bari bahunze ibyo burorero bukeya ndabahaye ibindi byinshi byerekanye ko twari twiteguye abana bari bavuye muri rotrete bavuye gusenga bavuyemo bagashika bambare ngo padiri twabonye ijuru mbe igituma utaro tubarira ijuru neke by'ukuri ibuta baduteye twariteguye nuko ko ari igikorwa Imana yo nyene yari yarateguye yagomba kugabira Uburundi abamaratiri kumbura
ego Gerard uratwihanganira twagutebeje ku murongo
ego bande ya mukabo
waryohewe n'ibiyago
urabikirenda
uri hega Gerard
ndi ku bisakara cha Kigali
Kigali mu Rwanda duga kwijamba kabazo kawe canke intererano kwa patiriza karibukuru
egome ntangwe kukuramutsa yo ncabwenge itangiye Burundi yari umuntu yakora ibintu byiza muherake uyu mutwe ndi badako nashaka kubaza ubwo bumenyi yahuke Burundi canke yari hanze amaza yeshurira amaza ko kubaza nakuntu kuko yuko ikina bavukazi bafuye ko batize ibintu bya politiki abaza urabona yaba bikirana ariko amikaminuza y'u Burundi abanyeshuri baba abanyeshuri baba mutu akabitsa abandi yavuye mu mazina ndukanye mu mazarikere umwonge ahantu haramarise amarise y'igitega tukabona ibyakahaye ukuntu bagiye barabyandika yuko muri icyo gihe bisoresore y'abatutsi yarabo bahutu ikabica girane kandi benshi bari bashyigikiwe n'abarezi batwariwe amashure abantu bicaye n'abahutu bakahemera muri iyo periyode bakahabonera nta kuntu ibyo bintu byoba byabaye ntandi kuko yo kugira ngo abo bantu bagire ni kandi turabona yuko ijya tuyigize mu cyaha gatatu abantu batwara amarise bari nk'abatutsi
ariko Gajera ntitukomeze kuvuga kwege ku bwicanyi bumwe ku bwoko bumwe gusa
ko neko oya yinashaka ku kuvuga yuko bayina mu bate yikoze ibintu bya politike ko ibintu bitashyirwa na politike ari mu gihugu kandi murabona abantu bari muri kaminuza bari barahutse
reka kwishure kugira ngo ntuhave uja mu bidakeneye ugire umunsi mwiza Kigali mu Rwanda
alo
reka kwishure kuri utwo tubazo twawe ntuhave uja mu bidakeneye sabwe
ni munsi y'umuntu ugira nyishura kuko ndabumva neza guma kuri internet
guma kuri internet mbwani telefone yawe iriko iravuga nabi kandi uhava utwicira ikiganiro reka kwishure part
si numvise neza ikibazo yo ntabara kansubiramo neza
ariko aravuga ngo politique ngo yuko ngo bitaba byarabaye mu imvo za politique sivyo wabajije Gajera Gérard ariko akabaza ma ego hari imvo za politike wo yariko arasanga wegeka bwicanye ku bwo ku umwe bwakoze nabande hari intwaro ya kanaka nabande
icyo gihe hari ha indyane za moko mu Burundi turabize twebwe baduteye nkuko bateye ahandi barateye amashuri baratera abanyagihugu turabize icyo gihe nimba yarakuze arabizi bategera abantu ku mabarabara bakabica hari aho binjira mu ishuri bagasahura cyanke bakabica iwacu kibabaje nuko badusumiye mu gitondo kandi bya politiki tutari mu twebwe twarabaseminari barabaseminari abo bantu basanze aho bijyambi urumva naho abandi batata bagwana bicamo imigwi twebwe ntitwarimo sinibaza ko bacu twicimbo za politiki cyenda politiki niba ko twari tutagira politiki badusumiye mu gitondo abana bijyamiye ntibaduhoye politiki twebwe
yego ugira umunsi mwiza Gera yagiye urakoze cyane turase Alexe Kaze Alexe uratwumva Alex reka tuje kuri Stanislas uratwumva
ndabumva neza cyane muraho neza Diane
turaho turashima imana yakinguye twibaza yuko tuza kwirirwa uhererehe
ndi mu murenge wa Bureta mu karere ka Rundo mu majyaruguru Kigali mu Rwanda ubwo ni umukunzi w'Amerika karahanye igisano kirasi nagira ngo manze mbashime nshime na Fatuma Alimansi Karara atwakira neza cyane
urakoze Fatu
n'ijwi rya Amerika ritukura yaho neza nta makaraza rwose nta kibazo n'icyo nagira ngo ngire umutumire wacu namushimira rero ari kubisigazaho adusobanurira nagira ngo umubwire rimwe rwose nasomamisa azayitumirize ku ijwi rya Amerika n'icyo nagira ngo umubwire murakoze cyane
niyo asoma imisa azoyicishe ku ijwi rya Amerika
rwose ntibatukoreye
ewe ibyo ntabyo twemeye ino radio si y'abasaseredote ariko nkumbure pati ngira ngo imisa ya butari hano bashobora kuyikurikirana baciye kuri za YouTube na he ijwi rya Amerika byo ntabyo twokora turabakirisa ariko dukorera amadini yose abarimo
uwo bidusaba twe twayishyira kuri YouTube
hariho umuntu ashobora kubona ibibera ibuta aciye ku mirongo itandukanye ngurukana bumenyi ni he kumbure yo jaha karaba Stanislas afisinyota
kuri YouTube nyene hari ibyo baharaberekana harabafashe amavideo atari make yo ashatse yanditse ko buta ntiyobura icyo abona kuri buta mvuga nta misa turashira
mbwira ngo murambwise
ndabyumvise arakoze
yego Alexe we turacari kumwe ku murongo wa telefone Alexe we uyagiye Reverien uratwumva Reverien Reverien uratwumva?
Eh ndabumva.
Uherereye nawe?
Mu Rwanda.
Mhm, akabazo kawe.
Eh yagomba kubasha. Mhm. Je no janya rya cyabaye mu Burundi rya bwicanye bwabereye ubuta naga mbe umutumire ninde ntabwo nakurikiranye ikiganiro nonze
wabisomye ku mbuga ngurukana za bumenyi zacu umutumire ni za Karibukuru ni patiri yabaye ngahe butarahize arahakorera abumurezi yarabonye ibyabaye ubuta
no jena ganda mubaje tinone kwabantu bakoze ibyo byahabishe abo banyeshuri ko bamwe bari mu butegetsi boba hari sentare boba baragiye kwitura kugira batunganirizwe iyo miryango yabuze kugira nabo basubizwe agateka kubera turazi yuko mu Burundi aba nubwo abantu bari ku butegetsi aribo babikoze ariko basudahanga icyizere nyabaki murakoze
ni ukupati ngo babikoze murabazi barivutse ubutungane gute
twebwe ntabatuzi kiretse uwayivuze ku iradiyo ko twatewe n'abo mu mugambwe wa SNDD cyarasabye ko namubwira ko twitwaye twaritwaye Musenyeri Bududira niwe ari Musenyeri w'idiyosezi ya Burundi icyo gihe yaritwaye mugabo nyanza ntizabaye kandi ngira si kuri twebwe gusa hari imanza zikiri mu nzira zitigeze ziba icyo nagomba kumushyira ni uko twageze nk'abandi twaritwaye naho tararonka inyishu
mwitwaye ryari
ngira mu mwaka wa 1998 twaritwaye Musenyeri Bududira yashingishije urubanza kuba twiciye abantu
hanyuma hambavu yuko kwitwara arumva uyo mugambwe ico gihe wari umuhari wari umurwigwana SNDD bamaze gushika ku butegetsi sinzi ko ndavuga bonikana ka bikoze canke ndi mugabo vyakozwe n'abagi muri uwo murwigwana hari akantu ko kuvuga ngo barabegereye bakaza akavuga ati byabaye byarabaye mutubabarire harimo n'abemera imana cyane muri
jewe ntabyonzi ntabajije ntabanyegereye ko natwaye seminari y'indi myaka nk'itatu bahajije kudutera cyukuri nta muntu yigeze atsa ngo atubarikiritse yagiye kuri Musenyeri bwa Musenyeri aba yarabimbari ntabigeze baza kuvuga bati nitwaye kandi turasabye ikigongo ntabwo twigeze tubona
yego
muga twarabaye ikigongo twe
mwarabona nabo bana bishwe murumva ko bavuze ariko bavuga ngo mubaba barire
imana dushize mu mutima w'ikigongo n'abavyeyi bararekuye kandi twe turi mu mahoro mugabo leta zokwishuza abana b'igihugu bapfuye mu manda zobane
ubwo rubanza rurakomeje none muraraba mukavuga ngo rugeze ngaha nta co mwigeze murumva
kunyica kuko si twe twenyine hari imanza nyinshi zashinzwe mugabo zitaracibwa
ababyeyi babo nabo nyene
turatekanye gihe bizoba bizoba mugaho twe turi mu mahoro
yego trafice reverien batterie faible ikaz
eh
ako kazina kawe ni gute
ene battery faible
eh akabazo kawe
yeye kwazo mbaza no ubwo ababyeyi babo bana akuntu bajya muri leta bakazajya babafasha kubera ko rumva basigaye n'ubiheruheru none nkongera nk'abazaye ko wumva yararanditse nk'igitabo kiboneka mu maparuwasi cyangwa mu masekirisare cyangwa mu madiyosezi
urakoze cyane batri feble watwakwiye uri hehe mbega
ndi mu karere ka Ruhango mu Rwanda
urakoze uri umunsi mwiza ngaho mu karere uherereyemo ego pati hari ikintu leta ikora kugira ngo ifashe ababyeyi babutse
oya ntabyo nzi mugaye ikintu leta yadufashije tugiterwa baradufashije kusubira gusanura amazi yari yasambutse
leta yari hari icyo gihe
ego leta yari hari icyo gihe yaradufashije ego kuko amazu ya menshi yari yasambutse yari yaturiwe baradufashije nta kindi nabonye badufashe kubaka yego no kugaburira abana imisi ya mbere yakurikiye ko byose bari babisambuye
mbega ijya imbere ko munyishura kuri aka muca mu mishura kuri akabaze ko hashaka gukura ikino gitabo mbega unye ino seminari yibuta kuko iri mu mateka abantu baraza kwasengera haravuga ngo turaza kwasengera tugakira tukambaza bari abantu yegukira igrize yegukira kiriza katolika
cyangwa
iracyo gukira igrize
katolika yegukira igrize katolika kiriza katolika
hanyuma yarabajije batri fe kino gitabo le 40 jeunes martyrs de Bouta uwo gishaka gikura hehe
icyo gitabo cyanditse mu gifaransa nkuko mwabivuze cyandikiwe mu Faransa ushatse urakisaba mu Faransa kandi kabaka hinduye mu cyongereza nacyo cyagiriwe Kenya ariko ugishaka turamuha yarondera edition yaba inzu yabigize yabisohoye bakakimugurira
nta migambi yo kugisha mu paruwasi atandukanye
birashoboka hari ababisabye ko biguwa amafaranga natwe tubigura amafaranga abo bisaba bose babicije mu gihe cyangwa seminari y'Ibuta twahaba tukabibaronderera abandi babirondera kuri internet kandi bakabironka kubera ubuhinga
bwa Amazon nandi
Amazon urayironka ko gikomandura kironka hanyuma kiriko hari abantu bariko baragihindura mu Kirundi no mu Gitaliyano no mu Kidagi abantu rero bazizo ndimi bashobora kuzokigura ariko ubu ikiriho nicyo cy'igifaransa n'iki cyongereza
yego reka twakire Richard nawe ku murongo wa telefone Richard Ikazi
yego nabumva
uherereye
yego je ndi mitagasha bujumbura
akabazo kawe kwa patiriza kariya
yagerageze bagishyire mu ndimi zose kugira ngo abantu batazi icyongereza cyangwa igifaransa agisome
yarahejeje kubivuga ko bariko barahindura mu Kirundi kandi hariho n'izindi ndimi zindi bizojamo
bimaze kuba gukorera kugira ngo abantu bazakisomera bizayakisa
ndabona yabyumvise ubwira umunsi mwiza
ego sawana amuse
ego Emmanuel Ikaze Emmanuel
Hello
Ikaze kujugi Amerika
mwiwe
twara mutsa kabazo kawo sabye
hanyuma ikibazo nashaka kumubaza ese imaze ndi kigere mu Rwanda ese ko abana kumvise bafure kandi bara
aga telefone kawe kavuga nabi Emmanuel uti ko abo bana wumvise bapfuye aba maratiri 40 bibuta burya umaratiri atandukanye he numweranda kugira ngo twumve ko ico niko ndiyumve akabaze numve ko ngiye kubaza kajanye n'ivyo n'adino zina mwaha ikino gitabo umaratiri atandukanye numweranda
aba maratiri bose ntibabagera beranda
yego
kandi harabayeranda ataraba maratiri kuko bakunze imana bakerekana byukuri ko ara ko bakorera imana ikirezi kabishimika bagira beranda abamaratiri muradi yivuje cyacu maratiri ni kikerekana ko abamaratiri ba abapfiriye itsina rya Yezu bakanka guhemukira ukwemera kwabo abo babita abamaratiri hanaho babagira beranda nkaba bibuta baratanguye kugomba kuzobagira beranda ko ekleziya yemeye uko abana bapfuye bazira urukundo bazira ego urukundo rwa bene wabo cyane cyane ko bazira ukwemera kwawe ko bemera Imana
nari ngiye kuranisha kuri ako kantu kabiranda muvuze sinzi muri abo bana 40 harimo abatari bake bagiye bamenyekana mu bitandukanye nk'abavyeyi banje ku izina ryanje barambwiye atariho nkwitwa Basil hariho byinshi bagiye bamuvuga ko ngo kuva mu buto bwiwe warabona ko ari umwana adasanzwe yarafise urukundo yarakunda ababanyi yarakunda abo bagendana abo bana 40 hari ikintu kindi uretse abo bavugwa bari bisangije mwabona bati muti abo bana bafise ikintu gitandukanye n'icabandi
abana ntibagomba kubagira beranda kubera ibyo bakoze byiza gusa cyane cyane ko bemeye bagatanga ubuzima bwabo umunsi wa nyuma bari bato twanse gutandukana twanse guhemukira Imana kuko turabukanye twese turabana b'Imana nicyo bazo bagira beranda ubu rero twaragiye turabaza ababyeyi n'ababazi ingena bari babaye kuko ni no kugira bagire beranda baratubaza ati mbega umwana mwari mu muzi gute je w'ibyo muri cyo gitabo narabyanditse ibyo narinzi ku mwana umwe narabyanditse mu mpera z'igitabo abana nkabazira uvuga byukuri abantu bose bari bamuzi ari mu seminari mu kanyosha yaciyemo ari twebwe twamubona kumweranda ndabahakarorero turi mu ishuri imbere y'uko badutera hamwe umwarimu aheza kwiga agaca asohoka abandi bakaguma mu ishuri abana bakaguma mu ishuri turi barindiye undi mwarimu we yacayiruka mu isengero agasenga yamara ikarasenga igihe cyose ku munsi wa nyuma buce badutera jewe mpeje gutekanisha abana bari bafise ubwoba ndabona mw'abana mutekane n'ukuri Imana yababona kandi nabonye abasoda bariko baraza baradutabara mubwo abana bari bafise ubwoba je Imana yari yabimpishe ko bapfa mugabo wo mu mutima ngira barumva ko bapfa baravyumva uwo bazire mpeje kuvuga ngira ndabahezagire acarashira utoke hejuru ambaza ati mbega padre urakoze kuduhumuriza kandi turabyemeye none nitwabona abasaya baje utuwarengutse gukora iki
gucyo nyene
cyane uvu mutima urasimbye wa mwana w'umwiranda ngira kumbura Imana yamubareye ko buce baterwa n'ukuri niko nabyumviye mu mutima reka yemwe amaze kubona ko baza guterwa ncandamona nti bazire jewe nibabatera nzoba ariho ndi ndaza kubatabara ndabara icyo mukora ni ukuvuga mu mutima je nimbire nti bazire wewe uri umwerande wewe wamusenga iminsi yose niyo wabona mutewe uramenya ko atakindi kibatabara Imana kandi niko batabaje Imana
hanyuma agapati none uyu mugambi wo kuraba ko bo baberanda ugeze hehe hariho abavuga ngo barabambaza ngo ibintu bisabisho vyaba bigakunda sindagerageze ugeze uwo mugambi
ugeze kure ubu bambareye ko gushika ku pasika kumbura bishobora kwavyaheza ivyini Burundi hazo hasigaye ivyiroma kandi turizigiye rwose ko bizokunda na ivyo vyababambaza bakaronka ibyo basabye uragerageza nawe benshi batora natwe ko baronse ibyo basabye babaciye ko
reka nzengerageze ndawe
n'ukuri jewe ndabyemera kuko nanje mporasaba nkabona ko igisabisho cyangwa ije bagitambukije hari abantu benshi bashinga intahe zimwe zitangaje
yego reka twakire nsabye Imana kuri ndi murongo wa telefone nsabye Imana ikaze guherereye he gasavyima
ndi Nairobi
Nairobi haravugwa make
ai Nairobi hiro akazuba gatoga gake sikensi cyane ameze neza
akabazo kawe
ta akabazo nashaka guterera ubundi mu gihugu cyacu cy'u Burundi ikintu cyabuze mu bantu nuko abantu bakuze bagiye baraza bazivugwa nko mu bana tukenda duhanahana ibintu ku ziko harya twicaye tukishije iziko bakatubwira amateka bakatubwira ibyabaye harya tumwa tugendera ko nawe ubundi byabaye mu gihugu cyangwa ibyabaye kuri ba data na basogokuza byaheze bizari kwiye kuturanga ako karorero k'abana bibuta na karorero keza cyane abantu bose badukwiye kugendera ko tukavuga ati ibyabaye jewe namba data cyangwa sogokuru wanjye yarishwe namba yishwe n'abahutu cyangwa yishwe n'abatutsi ntituye kubigendera ko reka jewe menye ko ndi umurundi gusa izaritso ngendera ko menye ko ndi umuntu gusa ibyo by'ubwoko cyangwa ibindi sinkabona umuntu duhaniye mu nzira ngo ntabwo kubona ubwoko bwiwe cyangwa iyavuka ahubwo mbone ko ari umuntu gusa
urakoze ku byumviro byawe ego pati
ego
ndabona pati rumenga hariya kanagomba kubwire ego
nagira nshimire uwo mushinga ntayavuze neza cyane
ego
kandi nanje amenye ko ariho nahereye kugira dukire ingwana gitangura no kuvuga president da yapfuye muri adi byaciye biba ko abantu baciye batangura ubwicanyi abanyeshuri bakagira ubwoba ndababaza rero ubafise ubwoba bagira baturike ndabaza mbega mwabana kubera iki mufise ubwoba umwana umwarambara ati padre twe batoreye ko ingwano ibaye abatutsi bace bahitana inkoho bagahitana n'abasoda bakagenda bakica abana b'abahutu bose cyane cyane abize amashuri
uwo mwana yavuga ko ari ababyeyi bamubariye
yego ko ari ababyeyi n'ababanyi bamubariye ubundi nawe arahaguruka ati padi natwe ahubwo batubariye ukundi batoreye yuko ingwano iteye abahutu baca bahitana ibisu bagaca batema abatutsi bose turapfuye natwe tureke dutahe nsanga bose bafise ubwoba kuvyo bumvise babariwe n'ababyeyi kandi batari bwavuke Imana icirampa jampere aho nyene mwabana amateka y'u Burundi ntayo muzi reka jende ababare kuko ndakuze 72 nari nkuze nari mu ishuri none ndabari byabaye hanyuma ntangura kuyabarira amateka y'u Burundi ndababare ibyo birindwi na kabiri bababarira hari ibyo mbona babari bitari byo nca ntangura kubasigurira renge na byagenze nge n'abantu bateye mu zarumonge nyanzarake bakica abatutsi hanyuma batabishoboye ingwano igacihera buno nyine abatutsi nabo baciye bihora nabi rwose hanyuma abahutu nabo barapfa benshi ibyo ntangura kuba barangana byagenze kandi bakanyumviriza bakanyemera twarakundana bari bazi ko ndi umusaserdoti ntabahenda baca batangura rero kugomba kumenya ukuri kwabaye aho bakumenyeye ko naza ndatumira ababyeyi b'abahutu b'abatutsi abasoda b'abahutu n'abatutsi abagwanyira indwi na kabiri agwanya icena na gatatu bakaza bose bakavuga kimwe bakavuga ibyabaye katumira bungere katumira bari abantu babakoze urenganye wese abana bagiye gukizwa nuko bumvise ukuri kandi nabo baravuga byabakomerekeje tubona gukira ubwo buroze ababyeyi n'ababanyi bari barashize mu mitima y'abana busoho kuko abana baca barakundana baramenya ko ibiri kubera mu Burundi atari ingwana y'abahutu n'abatutsi ko hari ibintu bya politiki kandi kenshi bikwegamwo abantu bitaraba baca barakira niho baca barahira gutandukana kube ko bamenya ukuri ikishe igihugu umugani w'umuntu nuko kuziko turoga abana tukabara ibintu by'amacakubiri akabara bitari kandi n'ababyeyi sinocagira n'abatera bose nduza ibuye kuko umuntu wese avuga ku byamubabaje siko umuntu avuga ati baranyiciye umwene wacu baranyiciye umubyeyi mutuco nyaragiye tukabaho tati nibo banyiciye mugabo ntiyagura umutima ngo arabe ingena byagenze niyo byaciye niyo byavuye
hanyuma muravuze ku kantu yuko ako ko gukira niki mugabo abacitse ku icumu barokotse muri barokotse namwe bwo bwicanye hari abandi bana bandi bacitse ku icumu imitima yanyimeze gute reka ndakarurinishe kuri mwebwe n'abandi bandi imitima yanyimeze gute yari bagiye yarahungabanye n'ikintu kigoye
twebwe ngiye ko ntabishitse ko nabari ubwa mbere abana bavuze ati mukama bagira ikigongo no kuvuga ko ari Imana yaje mu mutima wawe ikasuka icyo kigongo nanje byabaye uko bariko barandasa hamwe ngire mpfe by'ukuri hamwe nziko kabaye kuba barandasha amasahane bandondera hamwe nibaza ko bancikiriye ndiko ndaganya mukama bapfa gute mukama ndaje mukama nyakira nja numva ikintu kimbara mu mutima ntakigukora kutekana none ngiri bagirira ikigongo iyo Mana ariko bari abana ngo bavuge basemere bati giriye ikigongo abantu nanje mu mutima wanjye icyo kigongo yaragishize kandi numva ko abo bariko baratwica nabo baratewe n'umwasi mu mutima nicyo gituma bakwiye ikigongo nicyo nama mvuga Imana niyo yaduhaye kugira ikigongo ariko mbaza ngena tume turatekanye nje ndatekanye simba ntingaya ndatekanye sinari gusubira ibuta hanyuma ngo ndahubake monastere ntangure ibindi bikorwa ndiko ndakora ndiko ndabandanya ibyiza Imana kuri barerekanye ko araberande kuko badusizemo amahoro kandi ayifuriza abarundi bose abakomeretse bose bazokire kuko Imana uyisenze uyirangamiriramo iramushura
hanyuma buriya bwicanye byitwa ubwicanye muri rusange bwibuta
sinovise neze kibazo
burya bwicanye bwibuta muri rusange bwitwa ubwicanye bwibuta cyane kuko hari ubwicanye buba abantu bakavuga bati buno bwicanye reka tubwite izina reka turonderere izina mwebwe kwitwa ubwicanye bwibuta n'iryo jambo nyene rihari nta biri ko bindi biraja mu numvuga ngo kurondera irindi zina byo habwa kuko hari abavuga hariho nk'abakomeje kuvuga ngo hariho abosaba yuko nka 1993 byitwa genocide ahandi bakavuga ati bitwe gutyo ubwo bwicanye bw'ibuta n'ubwicanye bw'ibuta nyine
ego ego jewe no uvuga ko rano byita sinoza kuronda yandi mazina ngo na ubwicanye bwa bere ibuta kandi
ego nuko trace France uherereye uherereye ga François
Merere ibukavu muri Kongo
ibukavu haravugwa make
haramahoro kabisa hareke neza kazuba kariko karaka goroba nisa yewe hari kibazo kwita ngo ni manuro mbona ubu abo bana ari intwari kabisa kandi natwe kugwaruka twomera nk'abo tukabakurikirana tukabakurikira ibyo ba ntibemeye kwivangura
yego kabisa barerekanye urukundo ukomeye cyane
ego
yego naho ngeceze kabisa
urakoze gwira umunsi mwiza
namwe murakoze
ego pati hariho monastère bavuga ko mufise byo ari byo canke
nibyo
ego
nibyo je nashatse kwinjira muri monastère wa muhamagara ndarinda ufise kuva kera ndagomba kwinjira inane na rimwe ntibyakunda nari nige niburaya inane na gatatu ntibyakunda nene na kane musenyera mbara ati nota ahubwo turagukeneye gose kuko abapadiri bera bari bagiye cambona ko ntagishoboye gutangura iyo monastere ndaza ndabyemera kuko nagomba gukorera imana n'ubundi ndashikanda ndaba mu iseminari ndigisha hanyuma bacamba kwitwara bica biguma byanka gutyo hanyuma naravyibagiye nsa n'uwabihebye njambona bamaratiri baba mpeje kubakira byose njanumva cyakimbira kiragarutse ngo mbazaho noja mbona baranyemere njambona reko ari gisabisho bamaratiri banje bashikanye imbere ko nabishaka cyane ncandagenda ndamara imyaka itatu i Buraya ngiye kwiga njanumva Imana ingarukanye hano ubutatabyo nari nimvira narimwe nari bwimvira n'umunsi warimwe casanga rero Imana ingarukanye hahandi nyene imonasteri yubatswe impande izo mbaza ibutanyene kubera ko ari ikintu Imana ishaka ibuta twabandanije igikorwa cyiza cy'abamaratiri cy'urukundo monasteri n'ahantu n'ishuri nari nyine aho abantu biga gukundana biga gukurikira ijambo ry'Imana bagafatana mu nda bagasenga ijoro n'umutaga basabira amahoro igihugu rumva rero turi ku gikorwa kimwe n'abamaratiri bo bari byagiye impande y'Imana natwe twabananije igikorwa cyiza cy'urukundo
bakomeje bakubera abana
ego gose cimbona ko ari bo nkingi y'ubwo iyo monastere icyo Imana yashaka
twese naho Imana ku yindi murongo wa telefone naho Imana
nabwe
uherereye
mbereye ibujombo
akabazo kawe
murakoze ku nk'umurongo ama karaza kanje nagomba nibarize patiri wewe yoba yari mwabo bana ba no vuga bavuye barokotse
ego
nyakuba wa patiri mwatubiye kuntu ubwo bwicanye bw'ibuta bwabaye nuko bwakurikiranye abagabo babaze
yego
nk'abayobozi bari babatwara mu ico gihe bobo cyagenze gute bamaze kumva ko abo bana babugaraniye mu iryo shure babiciye nabo boba barahitanywe n'ubwo gwimo canke bobo baracitse ku icumi
uri kuvuga abayobozi bo ku ishure kuko nawe yari muri abo bayobozi
mvuga abandi boba barakorana
abandi bapadiri n'abarezi mwari ko mubaza ko hari undi yapfuye
guhambavu y'abanyeshuri aba 40
n'abanyeshuri gusa nta murezi yapfuye nta n'umubanyi kabisa yapfuye kiretse umwe yari karahongora n'abanyeshuri yari umunyereza amahantu nta wundi muntu yapfuye hapfuye abana 40 gusa kandi twese baduterera rimwe kandi dukira kubwa igitangaro cy'Imana badusanze aho tuba kajewe n'abarenge bamenye umwango bikanako binjira Imana irankingira barimu ko nyene umwe wese Imana yamukingiye ku buryo bw'agatangaza twibaza ko Imana yashatse guhamagara abana 40 yari yateguye nibyo sinayivuze by'ukuri abana bari biteguye apfuye abana 40 gusa nta wundi muntu yapfuye
pasi hari hantu ningeze gusoma bavuga ngo 40 a un martyr uyo wundi umwe bashiramo nini
uwo wundi sinzi uwo wavuga
mugabo aramuvuga
ngira ashobora kuba ari uwo munyezamu yaba yakorera muri centre pastorale ahantu hepfo y'iseminari ikigo cya diyoseze yari umunyezamu ahungana n'abanyeshuri nawe arapfa sinzi ko ari uwo washaka kuvuga hariho uwundi umuwasaya umwe waba wabicanye yaguye hano baramurashe
bamwitiranya canke kuko
bene wabo nibo bamurashe bamuhoye ko yababariye bariko barica abana arababariye ati mbega mwabana aba bana tubahoye iki baca bamuja ko rero baramukubita baca baramurasa nabibarirwa n'umwana yabibonye aho yinyegeje mu itangi ry'amazi arabona ngena bamurashe uwo rero ntibamutwaye ngo bamuterite ko bamuhamba uko bahara babigira kuko hari n'abandi bahagoye hano we ntibamuhambye cyabanke igihano sinzi rero ko ari uwo muntu
bashaka kuvuga bavuga kuko barabivuga cyane bavuga ngo 40 bakongera ko n'umwe mugabo umuntu akibaza twe ki batabita 41 bikagenze
oya ni 40 gusa niyo bara abaseminari bapfuye harumbo uwo muntu benshi nti ntibashaka no kubyumva ko yahambwe hamwe cyangwa yitwa umweranda abandi uwo munyezamu benshi ntabo bari bazi sinzi no kwihenda hari n'abavuga ngo 44 n'ibindi
hajya basigaye bangana gute
sabwa
bavuze ko bari 85 basigaye n'imiro abarokotse mu banyeshuri
oya hajya 85 avuze nababa muri dortwarimwe mu buraro bumwe bakuze ishuri yose harimo abanyeshuri bashika 205
yego birumvikane ka twakirwa nyuma ndikumana uratwumva ndikumana uratwumva tumva ndikumana ga telefone ko dashaka kumvikana patiri zakahite ko turasa nk'abasoze ya kino kiganiro umuntu afatiki isomo amashure icigwa yokura muri ivyabereye Buta icigwa muri make umuntu yanakura muri kino gitabo canyu Le Quarante Jeunes Martyrs de Buta nicaye kuri kahise kigihugu kuri kubu no kuri kazoza
bo ico umuntu yokuramwo bwa mbere ndakerekeza abarezi n'abavyeyi nuko abavyeyi borera abana neza bakabigisha urukundo aho kubigisha amacakubiri igihugu cyaba kiyakira ndabyige ndabibariye n'abarezi abari bo bose abubu ufise ugwaro kabafise amagi mu mino nibabigishe gukunda igihugu n'urukundo tuzahava dukire ikigwa je numvuga nakuye nuko abantu begere ukabigisha ukuri n'urukundo barakwitaba ukabigisha imana ukabigisha imibereho myiza barakwitaba bakagira ibitangaza ikigwa kindi nakuye nuko umuti wa macakubiri umuti wa Burundi inzira y'ugukira ku Burundi abana barayitweretse tutagiranira ikigongwe kubera ibyabaye ngo duhariyane ntituzofadukize niyo twaguma tuhora twihorahorana ntituzofadukize nta uri bwibagire igikomere inkovura yibona ntuyibagire cyagukomerekera nshobora kukibagira mugabo ntushobora kwitiranya uwakwiciye n'ikibi yakoze byiza two kwibagira ibibi abasigaye tukabakunda no kuvuga ntiwankira ubwoko ntiwakenaka ngo ari mu bwoko bwatwishe siwe yakwishe kumbura kandi nta woziza ikibi ubwoko ntibishoboka ikibi gikora umuntu gikora ubwoko ibyigwa nakuyemo ni byinshi kene nabonye nuko aba bana urupfu rwabo rwazana ibyiza igihugu byinshi byo byiza ndabivuga icyambere hariho amacakubiri ari karahera mu Burundi naho kumbure hari abanyapolitiki bagomba kugaruka ku byamoko je ndabona ko u Burundi buri ko burogora ku byamoko ubu nta muntu akikora none ngo murabe gitsure nko minsi yahera ubwo cy'ubwoko biri ko birahera je byigwa nakuyemo nibyo nuko abore ibibondo boreshe urukundo bakabigisha kugira ikigongo ni kudahora umuntu ubwoko bwiwe hanyuma ndumukirisu sinareka kubivuga
yego
abakirisu dahagurutse ngo tugwanire urukundo n'ibyo twemeye imbere y'imana bizogorana ku Burundi bukira
yego patiriza kahibukuru tubashimiye cyane kubona mwitabiriye ubutumire bwacu ngaha Washington muri studio z'ijwi rya Amerika ejo tukongera ko muza muri mu Burundi muratwitaba nk'uko mwabikoze
tuzobikora na kanyamuneza ke
yakoze Fatuma Rimasi Kalala yegeranije amajwi yacu na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma Jewe Diane na hazo narinde mesheje ikiganiro muri isanga cuno munsi ndabikibanure ndayifuriza kuranirwa mu vyo murimo vyose mubandanye kuryoherwa n'ibiganiro vy'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye muri ko muzumvamwo aho muherereye.